iyi ni radio isuja Amerika. Iratiyo izwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu izwi rya Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha mu Burundi ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa muri kino gihe byaraduze umurengera ku buryo bibangamiye imiryango
Ekarekarekarekarekare barajyaguye bara nta numusi numwe twari bwabone igihero cy'abaragifata 5000 nta numusi numwe cyo cy'ubudutari bwashike n'igihumbi bariho kabisa bari ha bararinzana nk'abeshi muri kigihe tugezemo
abo ni bamwe mu barundi bahanzwe n'ibiciro byaduze Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishi kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina apfunzwe Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 mu ntara ya Ituri. Igihugu Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ibyo bihugu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu Oriane Itangishaka raduha idonido kuri ino nkuru
bikekwa ko abagwanyi bakoze iryo bara bari mu muhari wa ADF umugwi ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu ico gitero cabaye mu bigwati vya Kirindira nkuko vyatangajwe na Carly Nzanzu yahoze ari buramatari wa Kivu yo mu buraruko mu kiganiro yahaye ibinyamakuru vya leta Abategetsi bavuga ko aba bagwanyi bamaze iminsi bica abanyagihugu mu buraruko bwa Kivu muri iyi minsi ya vuba bavuga kandi ko habishwe mu mpera zindwi iheze bagandaguwe hakoreshejwe inkoho imbugita n'imipanga ako karere kamaze imyaka n'imyaka gahanzwe n'ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi barenga 120 bagwanira ubutegetsi n'ubutunzi buri mu butaka bwa ako karere uwo mugwi n'abagwanyi ba ADF ni mu bisanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko ariko muri iminsi yaheze bateye baja hakurya mu ntara ya Ituri
muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu. Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko 11 bapfiriye mu duce two mu majyepfo y'umujyi wa Blantyre twibasiwe cyane n'imvura nyinshi yateje umwuzure kuri uyu wa mbere. Polisi ivuga ko abandi bantu 16 baburi wirengero abagera kuri 4 barakomereka. Iserwakira yageze muri Malawi kuri uyu wa mbere nyuma yo kwibasira uduce two muri Mozambique. Aha muri Mozambique inzego z'ibanze zemeje ko abantu 4 ari bo bahitanywe na Serwakira Freddy yateje imvura nyinshi mu mpera z'icyumweru gishize. Uduce twibasiwe cyane turimo na Makura umujyi muto uri mu ntara ya Zambezia mu gihugu hagati abantu 3 niwe bimaze kumenyekana ko bishwe niyo Serwakira muri Zambezia inzego za leta zivuga ko uwo mubare ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje
Igisagara cya Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine kuko impande zombi zivyemeza ingwano muri cyo gisagara imaze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigarurira ako karere Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru
Ingabo za Ukraine zavuze ko zakoresheje ibibunda bya rutura birimo za burende n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo zikomere z'Uburusiya zashakaga kwigarurira uwo mugi Mu minsi ya vuba aha Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yasanze ingabo z'umutwe wa Wagner w'abacanshuro ba Rusiya zarigaruriye igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Bakhmut mu gihe ingabo za Ukraine zagumanye igice cyabo cy'uburengerazuba. Uwashinze umutwe w'ingabo za Wagner, Yevgeny Prigozhin, yavuze ko ejo ku cyumweru byari bikomeye cyane. yavuze ko uko ingabo ze zigenda zinjira mu mujyi rwagati ariko intambara irushaho gukomera. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yerehiye ko azaharanira kwimana umujyi wa Bakhmut. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin n'umunyamabanga mukuru wa OTAN umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi Hans Stoltenberg batangaje ko ingabo za Ukraine ziramutse zitakaje uyu mujyi bitabivuze ko intambara ihinduye isura.
Aya makuru yose yagezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu rewa akaburungu com. Adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook ni radio yacu VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishu ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Yedi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi Perezida Kagame yabivugiye mu nama mpuzamahanga ireba iby'umutekano iteraniye Doha muri Katari. Yavuganaga n'umunyamakuru Steve Clemons uyobora igitangazamakuru Semafol gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ibyo Perezida Kagame w'u Rwanda yarimo agaragariza abitabiriye iyo nama urugendo u Rwanda rwanyuzemo rwo kwiyubaka ubwiyunge n'iterambere ry'igihugu mu myaka irenga icumi ishize. Muri icyo kiganiro umunyamakuru Clemons yabajije Perezida Kagame ku ifungwa rya Paul Rusesabagina inkiko z'u Rwanda zakatiye imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwicanyi n'iby'iterabwoba. Asubiza umunyamakuru Clemons, Perezida Kagame yavuze ko icyo kibazo kirimo kwigwaho kugira ngo kirangire.
We are not people who want to get stuck in one place and not make any movement.
Ntabwo turi abantu bashaka guhera ahantu hamwe tudatera imbere ku mpamvu iyo ariyo yose. Nk'uko mubizi no mu mateka yacu, igihe twashaka gukomeza tujya imbere nk'uko twigeze kubivuga, twageze n'aho tubabarira ibitababarirwa. Uko ni nako abantu bagize uruhare muri jenoside n'ibindi n'ibindi baje kwisanga benshi muri bo bidegembya. Ntabwo duheranwa n'amateka yacu. Hari ibiganiro, hari ukureba inzira zose zishoboka zo gukemura icyo kibazo hatabayeho kwirengagiza uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Ndatekereza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kubitunganya.
Ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina ryateje impaka nyinshi haba mu Rwanda no hanze yarwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje kuvuga ko urubanza rwa Rusesabagina rwaranzwe n'amahinyu menshi ajyanye no kutubahiriza amahame y'iburanisha riboneye, aho bavuga ko leta yagiye kure mu kwivanga mu mikorere y'ubucamanza. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba leta y'u Rwanda kurekura Rusesabagina kuko bisanga yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu muryango we bemeza ko yashimuswe.
Urakoze Edi Gwema. Ubutumwa bugufi bwa Twitter umuryango wiwe wahaye Ijwi rya Amerika ryari riwusabye kugira ikivuze kuri iyo nkuru yatangajwe, kubwira buti umuryango wacu wiruhukije wumvise iyo nkuru nziza kandi tubandanya kugira icyizere cy'uko inyishu iriko iraganirwa izoshikwa ko mu bihe bya vuba. Muri Kongo, amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanya ubutegetsi batwirwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu muri sekitori ya Rurenge, teritwari ya Fizi, ntara ya Kivu. Ninkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga ndetse n'umuyobozi wa groupement y'abasimunyakaside Kitongo Kasindi avuga yuko abagwanyi batwirwaneho bari bavuye mu minembwe bazindutse batera imihana yo ku Gijombo, Musika, Rubinjira na Tusheki iherere muri groupement y'abasimunyakaside sekitori ya Rurenge. Uyu muyobozi wa groupement y'abasimunyakaside avuga yuko nta mubare w'abantu bapfuye baramenya, ariko amakuru bafite nuko ari amazu yahiye, amatungo arasahurwa, ndetse n'abaturage bamwe biganjemo babembe n'abanyindu n'abapfurero bahungiye Kalambi na Zamimbiriro muri sekiteri ya Rurenge. Na Blize Mable n'umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke yemeza yuko kuva mu gitondo cy'ukuri uyu wa mbere bari mu migwano ikomeye n'abagwanyi batwirwaneho, kandi ko hari abaturage baguye muri ibyo bitero.
Batwikiwe mu nzu tutora abagore batanu n'abagabo babiri batemaguwe abandi baraswe na masasu inzu nyinshi zigeze ku 320 zahiye n'ikabajanye icyo nicyo kibazo cyabaye hari akabisa ariko biroze bishamuke imaze kubagarura nyuma ubwo nyine bigabageje hari mu kijombo n'andi bitazangandura heba bazamura igasubiza iwabo
twavugishije umuvugizi watwigwaneho kamasandakize atubwira yuko twongera kumuvugisha Dutelefonye telefone ngendanwa ntiyanyuramo mu itangazo twigwaneho yasohoye kuri uyu wa mbere rigaragaza yuko Mayimayi biloze bishambuke n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zari zivuye musika mu birometero 37 zateye imihana y'abaturage b'abanyamurenge ya Rutigita Mashana Munyi twigwaneho basubiza inyuma kuri uyu intambara iri ku kijombo umuvugizi w'inyeshamba za Red Tabara nazo zishinjwa kuba ziri muri iyo migwano Patrick Nahimana yabwije ijwi rya Amerika yuko ingabo zabo zitari muri iyo migwano yatwigwaneho na biloze bishambuke
amakuru yuko ko batateye ku munyi n'ibinyoma n'ibihuha n'amakuru y'ubyibyo iyo twigwaneho irikiragira kuko twebwe muri objektive zacu duhanganye na leta y'u Burundi irinze yambukiza duhiga no muri Kongo kuba twebwe twitegura kujya guhangana nayo turutse rero twebwe nta mugwi n'umwe muri Kongo n'umwe yaba twigwaneho yabona duhanganye umugwi twahangana n'umugore wose washobora kuza kuduha batuzanira umwana ariko kuvuga ngo twese twagenze tutatwigwaneho habe cyo ni kintu cyo inyuma
iyi ntambara yo ku kijombo ntimuyirimo
habe na gatoya nta tirimo nta
tirimo twavugishije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe ntibyadukundira gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe ndetse kuva brigade ya FARDC ya 12 iboneye undi muyobozi mushya mu minembwe ndetse no mu nkengero zayo hari hamaze igihe kirekire nta migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yumvikanye Uveda Sengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse hari byaduze inshuro zitatu zose nizirenga mu mezi atagera kuri atatu eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye
Haja ni hereka bana barabaye abatimbaye kumbo y'ubujyo bukingene babaho.
Uwo mukenyezi wo kumurwa mu grupa politike gitega yemeza ko abana ariwe baheje amashuri bitewe nuko baje ku masomero atacho bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Irafite inkuru ikizigoza abana baraheje amashuri. Haja ni hereka bana barabaye abatimbaye kumbo y'ubujyo bukingene babaho.
Uwo mukuru wa mbere w'umuntara cy'ibitoke mu buraruko bushuburengero nawe yemeza aho bavuka atari bwabo n'idubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe
rekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabo n'igihe cyo baragifata 5000 nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutari bwashike n'igihumbi nta n'umusi n'umwe muceri wari bwagura 3000 wa guzi bara umuceri warenza icatatu icatanu
avuga ko abanyagihugu bari bakwimfashanyo y'imfungurwa
yaba igihugu cyagitunganijwe neza aho tugeze twari dukwiye gufashwa kwa kundi ayiseri ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cy'ubunikeje gufashwa nicyo gikenewe n'ahandi kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashi
uwo muvyeyi wo mu kibitoke nawe aryabanje gucingero ati tugiye kugwa mu bana
twebwe imbere nk'abacangiro turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye
umukenyezi twasanze mu isoko ry'ububanza mu burengero we abona ko atakindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema
umuti wabyo nuko twosenga imana hanyuma tukaronka imvura ku bihe tukaraba ko imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba
bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango
bafata umuntu ngo agiye mu hoteli kumbe hari aho batanywa n'inzara bakabafata ngo nabamaraya
uwo murimyi w'ibanza nawe ati uko zivugijwe niko zitamba
uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icatanu nawe byobabitanu tuzobigura tugirene biradushikiye natwe rero nikwihangana uko nyine
uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango
twebwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ntibikunda
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari imiryango ubu irara idakoze ku wepfo
bariho kabisa bariho abararinzana ni nka benshi muri iki gihe tugezemo inzara ubuteye mu gupfira mu bana kwari ko cyopoli n'imiryango n'imisitatu gihera budasitse inkoro kuzira ubuto sigaho ko by'Imana
nagira abantu ubuto bajyamishije inkoni
hari kusanga abantu bari ko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara kutwege abanyagihugu turi ko turahasiga ubuzima
umukozi wo mu nzu mu gizagara cy'ubutunzi Bujumburana bati abakoresha haraho baduta kwa makosa
haraho nyene tubarira nyene kubera ibiciro kubwiye uno munsi bukeye kubisanga
umukuru w'ishyirahamwe Oricom afatiye ku biteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka ku bwa Gabriel Rufiri uruharamye rufite leta yonyine
abahinga bavuga yuko atakibihagaritse nk'ibiharage bavuga ko ubwezi kwa gatandatu bishobora kugera ku 600 n'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo bagomba gufata ingingo urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirare we yavuga ko umwimbu warya nawe mbere agahamagarira abarundi kugamurira abanyaburaya yemeza ko bagashejwe na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka vukamwe mu kwezi guheze
inzara yabarembeje ni muvizi ko mwarukya muri abarundi rone ikiro kibiharage none ndabeshi abavuye buraya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe zandindakara zandibijumbu zandibiharage zandiki nicyo bagenda bateye
Rufira afite uko abona imvugo nk'iyi
hari aho bavuga ibyari gusanga batazi ku bintu byaduze rero none nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda badugije ibiyo n'izuba ntibaryumva mugabice bijana n'uyu mwini urenze abantu bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaze cyo yumvira ko abantu bose bahaze
ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza tunga mu nduheze president ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko aha hari Bujumbura Mukuru mugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi yibutsa baramutse igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo agatoro rwasa yabigarutse ko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka ine y'umugambwe w'umaze
Kuhu mutware nukuitikorela ibibazo yabo mutwara.
President Ndayishimiye ashira makosha kubashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari ntandaro ya byose.
Amahera yamva mahanga ntadoga kubera idushora hanze. Ururimi rw'abantu bose bateye imbere. Indya zirazimbye ubuzima burazimbye.
Wawundi ati amarushwa ntasiga yandi. Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mugihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi aha ababa mu kambi zandutana nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bo bavuga ko ibibazo byabo bitaravyiyongera uko umwaka utashe ko atabwigenge bagira gufatwa ku nguvu nihohoterwa hagati yabubakanye byarenze urugero muri iki gihe n'inkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere abagabo n'75 n'umukenyezi umwe no mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwa komine Gasuru benshi mu mpunzi barafatwa bagirizwa amakosa nkamwe nayo kutaronswa imfashanyo zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma impunzi zama zasohotse inkambi gutyo bigatuma benshi muri bo bafatwa n'abajejwe umutekano kenshi impunzi iyo zigize ibibazo nkamwe n'ibyo zirafungwa bamwe baboneka ko atakibazo bafise barasubizwa mu nkambi hari n'abimwa ubuhungiro bagasubizwa mu Burundi ku ngufu uyu ni Paul Gaspari ajejwe abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta
na jumla ya bafungwa
abari mu gasho ibitigi ni 77 abarundi ni 76 abaga abo 75 n'umukenyezi umwe amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko
makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi
bwana Gaspari ahamagarira impunzi gukurikiza amategeko agenga igihugu cya Tanzania na agenga impunzi kugira ziwe mu nkambi atankomanzi mu gihe babona ko icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka. Biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranye abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho. Murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi isabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko
mu Tanzania na kuna sheria wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle.
Muri ivyo biro by'uruja n'uruza twasanze barundi hafi 10 bafashwe mu ndwi ishize bazira gusohoka inkambi badasabye uruhushya. Ababijeje batwemereye kubavugisha mu kiganiro bavuze ko hanini gituma basohoka ari kujya gushaka ibikenewe mu gihe taronswa bihagije mu buzima bwa kiremwa muntu.
Nkambi narayitorotse nari ngiye nyine guca amahera nakora bibiri ku munsi hegereye inkambi nyine ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabo tireka ntukora yo ku munsi nta
bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabyigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri none rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko nta kundi
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka.
Ikindi bemeza ko kuronswa uruhushya bigoye cyane bigatuma biyemeza gusohoka. Benshi mu mpunzi zifatirwa inyuma y'inkambi zicibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamaze igifungo. Bamwe barasubizwa mu nkambi aboneka ko ari abagizi ba nabi. Muri bo hari abasubizwa mu Burundi ku nguvu abandi nabo bakaguma mu gasho. Hafi impunzi 85 barafungwa burukumwa kutashe bazira amakosa atandukanye naho biruko izo mpunzi zisaba amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye gukemura ibyo bibazo bihambariye impunzi. Kuva muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abakenyezi b'abarundi kazi bahungiye mu Rwanda baragerageza gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere. Muri abo hari n'abahisemo gusubira mu ishuri kugira ngo biyungure ubumenyi na imyaka yabo iri kiraba myinshi. Inkuru Tierive Ndayishimiye adufitiye ari Kigali.
Umukenyezi w'umurundikazi Inamahoro Joseline yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda munyumaza kuba mu gisagara cya Kigali ari mu bakenyezi babeshejeho umuryango kuko yagerageje kurondera ubumenyi butandukanye ngo mubeshaho n'umuryango amaze kubona ko abaye impunzi. Uyo mukenyezi afise abana 5 ari mu myaka ishika kuri 50. Haganira n'Ijwi rya Amerika arasigura uko yabigenjeje.
Tuje ku rusengero nk'uko bisanzwe n'ufitangaza mu rusengero te abantu batoza kwigisha gukora amasavon liquide abantu babishaka bazogende. Ibyo bintu byabaye byiza cyane kuko jengeze mu Rwanda nabizi.
Inamahoro yabwiye Ijwi rya Amerika ko agishika mu ikambi yagerageje kudandaza resitora mu nyuma abona ko ategerezwa gutera iyindi ntambwe asubira mu ishuri kwiga kugira ngo ashobore kumenya ururimi rw'icyongereza nk'ururimi rukoreshwa mu Rwanda mu buzima butandukanye.
Narashitse sinicara naho ndagira resitora irantumbira abana ntibigeze babaho nabi mugamo nyuma ndavuga nti sinoguma mu maresitora reka izabe byose nkarisha ubwonko usubire ku ishuri. Jewe nahise nja ku ishuri ko navuga nti nimba navuye muri pays francophone ntashitse muri pays anglophone sinajya mu maresitora ngo nzotahire ibyo ndi mu gihugu kivuga icyongereza nsubira ku ishuri. Rero ndabanza kuja mu makarabe y'icyongereza ndakimenyera noneho nja muri senior 6 ndiga sinda neza cyane. Malheureusement ou heureusement kubera imyaka ntibashoboye kumfata ngo banyishure nagomba kukomeza muri kaminuza. Nize igifaransa n'icyongereza n'igiswahili.
Yarabandanije yiga n'akazi ko gukora amasabuni abyigisha n'abana biwe. Ubu uyu mukenyezi yabaye mwarimu yigisha mu gisagara cya Kigali akabifatanya no gukora amasabuni akabasha gutunga umuryango wiwe nk'uko abivuga.
None aho umugabo n'Imana imbere ko adaha diplome ndonk'akazi i Kigali. Tuhita twimuka mbonye akazi Kigali nibo nonumva iryo tangazo nshimutse saratangura akazi tujya kwiga gire dukora amasabune niho rero twagiye twiyumbunganya ndakomeza ntangura gukora ibyanje byenyine kuko nabonye ku association menshi itagenda neza nkora ibyanje byenyine ndakora n'indi mirimo jewe ndi umutica wa French nkora mu kigo c'abantu bafone mu bwankigisha igifaransa noneho naronka komande nkava kazi nimugoroba nirukanga gashika ngakora n'abana banje ko abo twajanye kwiga ni babiri ko nabo ndagenda bibigisha nabo baramfasha
uwundi mukenyezi w'umurundi kazi yahungiye mu Rwanda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni Kamimana Janine nawo mu gisagara ca Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akora akazi ko gucumba ubuswage bukogwa mu myumbati buzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe arashima nk'umukenyezi ashobora kwibeshaho adasabirije akabasha no kurondera abamugurira ibyo yakoze gutyo akiteza imbere
navyigiye Burundi hanyuma ngezi no shima kubikora kuko hari abantu benshi ino b'abarundi bari bavyifuza nanje kora nari ndabizi ndabikora nanje bigira ko kandi biramfasha kubikora rero turondera imyumbati imyumbati irura ikomeye tukayizana tukayitonora tukayiteka tukayikuramo imizi n'utundi tuntu twose twaba turimo tutameze neza hanyuma turayinika mu mazi tukaza turahindura amazi turonga dusesa dushyiramo amashasha kugera ku minsi 15 ubwo rero mwasanze ndiko ndabufunga twahejeje kubucumba
uburobe nk'igifungurwa kimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi Kamimana asigura ko n'abanyarwanda basigaye babumugurira aho no mu maresitora bare baza kuburondera
hari amaresitora dukorana amaresitora yiremera nk'ubuje akenshi kabantu bisimba ndabazi cyane usanga afise amanimero yabo iyo abandi bantu bagiye barahanahana amatelefone umuntu arampamagara nkamushira ubwo rero abantu baranyishura neza imbogamizi niko ndahura nayo rero ubu nta myumbati ihari niyibonetse iboneka ari mike kandi yarazimvye irazimvye cyane iyo nahora ngura ubu ngura igice cyayo nkayigura ku mafaranga kandi menshi
abo bakenyezi bose ibyo bakora bibabeshejeho nk'uko babyivugira batumirira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakumva ko umukenyezi nawe ashoboye muri byose atabanje gutega amaboko
nababwira ko umuntu yereka kwiheba ko nico kintu cambe nabonye kibi iyo wihebye n'inguvu zo gukora zirashira ariko iyo utihebye ukagendera abandi bakenyezi mukaganira barakungura ibyiyumviro n'uzoshaka azoze ndamwigisha kandi umuntu afise amaboko niyo baho nk'ikimboga
abantu nababwira nk'abakenyezi ngo nabo bagerageza kurondera ikintu bokora kuko umuntu yicaye hano ntacyo yaronka nawe yafashisha umuryango kwicara niyo twavuye ntabwo umuntu hari ikintu yaronka yicaye
ijwi rya Amerika yagendeye abo bakenyezi mu gihe turi mu kwezi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi uhimbazwa ku ya 8 ukwezi kwa gatatu buri mwaka muri uyu mwaka mu Burundi bahimbaje uyu munsi ku civugo kigira kiti uruhare rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira naho mu Rwanda bawuhimbaje ku civugo kigira kiti nta usigaye inyuma guhanga udusha n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
Mbere ko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije intagondwa mu seruko bwa Kongo barayi bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu vya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu igisagara cha Bakhmut mu seruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'u Rusiya n'iza Ukraine ku impande zombi zivyemeza ingwano muri cyo gisagara maze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigaburira ako karere mu makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini twabwiye ko president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe igenewe kugerageza gutorera inyishu kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina umuryango wiwe mu butumwa bugufi bwa Twitter wahaye ijwi ry'Amerika wavuze ko wanejerejwe no kumva iyo nkuru naho muri Kongo amwe mashirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanyi batwirwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu muri sekitori ya Rurenge teritwari ya Fizi intara ya Kivu ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse hari byaduze inshuro zitatu zose n'izirenga mu mezi atagira kuri atatu aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika dushimire ababigizemo uruhara rwose n'abashoboye kubikurikirana tubasezere tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.